abanyefesi igice cya gatandatu turahera ku murongo w'icumi turashitsa ku murongo wa mirongo ibiri ariko uyu munsi tuza kurimbura ku murongo wa cumi na kane wonyine. Havuga ngo ibisigaye muremesherezwe mu mwami wacu no mu bushobozi bwiwe bwinshi, mwambare ibigwanishwa byose by'Imana kugira ngo mushobore guhagarara mudatinzwe n'ubugunge bwa wa mugwanizi. Kuko abo tunigana atari ab'inyama n'amaraso, ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganza iy'isi y'umwiza n'impemu mbi z'ahantu ho mu ijuru. Kubw'ibyo mwabira ibigwanishwa byose by'Imana kugira ngo mushobore kudatsindwa ku munsi mubi, kandi nimwaheza byose mugahagarara mushikame. Murongo wa cumi na kane ariwo tuza kurimbura ku uyu munsi. Nuko rero mushikame mukenyeje ukuri, mwambaye kugororoka nk'icuma gikingira gikiriza, mwambaye inkweto z'iby'ubutumwa bwiza bw'amahoro bibiteguza, kandi hamwe n'ibyo byose mwabira inkinzo y'ukwizera, niyo muzoshoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwabira inkofero y'agakiza, bo n'inkota ya mpemu, niyo jambo ry'Imana. Musengere muri mpemu ibihe byose mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi ibyo mubibere maso mukobeje rwose musengere abera bose. Na jewe nyine munsengere kugira ngo mpabwe insiguro uko mvuze kose, menyekanishe shidamanga ibanga ry'ubutumwa bwiza, kuko ndi intumwa yabwo iboheshejwe umunyororo, sigura ibyabwo shidamanga nk'uko bimbereye kuvuga. Byo murongo wa cumi na kane avuga ngo nuko rero mushikame mukenyeje ukuri, mwambaye kugororoka nk'icuma gikingira igikiriza. Maze iminsi turiko turarimbura icizerwa kijanye n'iremwa abatashoboye kuba ngaha, turiko turaraba ingene Imana ariyo nkomoko y'ibiriho byose, kandi ibiriho byose bifise inkomoko muri yo. Ibyo yaremye byose Imana yavuze ko ari byiza. Muribuka ko twasomye mu gitabo c'Itanguriro igice ca mbere, ikintu yaremye ku munsi wa mbere bihejeje yacivuga ngo iki kintu ni ciza, umunsi wa kabiri gushika ku munsi wa gatandatu. Uretse ko yonyene ubwayo ariyo yavuze ko ivyo yaremye ari vyiza, ivyo vyose vyaremwe kubw'icubahiro c'Imana. Ava masubire ndabasomere ibitabo igice ca n'icenda ku murongo wa mbere, havuga ngo ijuru ritangaza icubahiro c'Imana, itazanure ryaryo imenyekanisha igikorwa c'intoke zazo. Ibiriho byose bifise ubwiza, kandi ubwo bwiza ntibugamije vyo, bugamije ubwiza butangaje bw'Imana. Bisobanura yuko ivyaremwe vyose y'amajuru vyabimwe vyose twabona, ico bigamije guhesha Imana icubahiro. Niko tubiravye tubona ubwenge bwayo, abona n'ubushobozi bwayo. Ariko ngaha mu gitabo c'Abanyefeso twarabonye ikindi kintu kirusha ubwiza ivyo bintu vyose duhejeje kubona. Imana nivyo yararemye, kandi yaravuze yuko ivyo yaremye vyose ari vyiza. Ivyo bintu vyose bigamije icubahiro c'Imana. Ibaba Pawulo yarafashe umwanya arandika icete cose, ariko acandika aboshwe, ari Roma araboshwe ari mu migozi, atwereka ko ikindi kintu Imana yashize ngaha ku isi gifatanye n'umugambi wayo wamye nk'ibintu bidashira. Ico kintu cerekana ubwiza bwayo butirindirije twese byose. Ishengero nico kintu ca mbere ngaha muri ino si cerekana ubwiza butangaje Imana. Satani ntiyagiye gukuraho ya majuru na vya bindi byose Imana yagize kugira ngo igwanye irirema Imana yakoze. Ikintu Satani yakoze, yegereye umwana w'umuntu, twabonye ko yaremwe mu ishusho ryayo, kandi uwo ari wo azovamo rya shengero duhejeje kubona. Imana ishimwe. Satani nta kindi kintu yakoze yegereye Adamu na Eva kugira ngo arabe yuko abantu baremye mu ishusho yabo yobakura muri ubwo bwiza kugira ngo umugambi w'Imana uveho. Ariko mu gucumura kwa Adamu na Eva n'abamukomotse bose, Imana yerekanye ubuntu butangaje n'ubushobozi bwayo kucaha na Satani biciye mu rupfu mu kuzuka kwa Yesu Kristo. Imana ishimwe. Satani rero ntacu yononye, yibaje ngo aravyononye mugabo. Twarabonye ko n'imbere y'uko yegera Adamu na Eva, mu bihe byose yari yarateguye ko ikizohesha Imana icubahiro ari ishengero riri ngaha mu isi, kandi iryo si ikaba yononywe n'icaha cazanywe n'umugwanitsi, mugabo itazobuza ko icubahiro cayo kizoguma kigaragara mu isi niko cerekanwa n'ishengero. Imana ishimwe. Icaha si intambamyi y'Imana. Mbese twovuga tuti icaha carafashije kugira ngo ubwiza bw'Imana bugaragare gose nk'uko yari yabiteguye ibihe byose bitaraba. Imana ishimwe. Ishengero rero ni umwitwarariko w'Imana, kuko niryo ryamye ari umugambi wayo. Imana ntifise imigambi myinshi, ifise umugambi wayo yashikije iriko irashitsa kandi izoshitsa. Ico naco ni ubwiza bw'ishengero buriko bwerekana ubwiza bw'Imana. Mu gice ca gatatu c'Abanyefeso umurongo w'icumi twarabonye yuko iki gikorwa Imana iriko irakora co kubaka ishengero yaranagihishije abamarayika. Pawulo yatubwiye yuko abamarayika ngo bamenyera ku ishengero ubwenge bw'Imana bw'uburyo bwinshi canke bufise amabara menshi yateguye ibihe vyose. Mwibaze yuko abamarayika bariko mw'ijuru, murazi yuko baremwe, mugabo ntibazi, bariko bararaba ishengero, baguma batangara ku munsi gushika n'uyu munsi ndiko ndavuga, bariko baratangarira ubwenge bw'Imana buhebuje bw'uburyo bwinshi. Ishengero ntiryerekana ubwiza bw'Imana ngaha mu isi gusa, mugabo no mu ijuru bariko barariraba ngo babona ubwiza buhebuje bw'Imana, bagatangazwa n'ubwenge bwayo umuntu adashobora guserangura. Imana ishimwe. Icyo kintu citwa ishengero mu isi, narabivuze ubuherutse n'ubu ndabisubiyemwo, nicyo kintu ca mbere umenga nta gaciro gifise, mugabo nicyo kintu gifise agaciro mu nyonga z'Imana. Naho tworetse igitabo c'Abanyefeso, Imana isubire iduhe umutima wo kubona ko Imana ntifise ibintu byinshi iriko irakora, ntiri mu maproje menshi. Ikintu catumye umwana w'Imana amanuka akaza mu isi akambara umubiri agapfa akabambwa akongera akazuka ni ishengero yiguze amaraso, kandi ariko aranageza kugira ngo azari corore arishikane imbere y'Imana ritagira agasembe. Nta kindi Imana iri kirakora, ico yamye kirakora nico iri kirakora kandi nico izobora ikora. Iri shengero ngo rizobana n'Imana ibinye bidashira binezerewe. Mu yandi majambo, Bibiliya yose irimo uwo mugambi w'Imana umwe gusa. Imana ishimwe. Iri shengero rero ntiryapfuye kuboneka gutya gusa, mugabo twarabonye yuko n'ishengero ryavuye kure cane. Igitabo c'Abakolosayi igice ca kabiri umurongo wa cumi na gatanu, Yesu ubwiwe yarambaye umubiri n'Imana imwe mu butatu araza. Ijambo ry'Imana ryatweretse ko yambuye ububasha. Bamwe twasoma mu Banyefeso igice ca gatandatu ngo bafise ububasha b'ahantu ho mu ijuru, ngo yarabambuye ububasha arabatetereza mu maso ya bose abafashe mpiri kubw'umusaraba. Nta na kimwe yasigiye Satani. Intsinzi Yesu yakoze ku musaraba si intsinzi ya mbere kugira azogira iyindi tsinzi, ni intsinzi yuzuye igarantisa abera ko Satani yatsinzwe ibihe byose. Imana ishimwe. Eske iyo ndiko ndabivuga murumva mufise asiranse ko Yesu yanesheje Satani? Hari igihe dushobora kubivuga gusa mubwo umuntu ntiyumve ko by'ukuri Satani yanesheje. Kenshi turiraba tuvuga ati ndakunda kuneshwa kenshi, naye by'ukuri Satani yaraneshejwe? Abo bantu bose bariko baragwanya ishengero ntibashobora kuzoshika ku mugambi bafise kuko Yesu yabanesheje. Aco gituma dutonde urugamba tudafise ubwoba. Abantu bonyene baja mu rugamba bazi neza ko bazonesha ishengero. Abandi bose naho boba bakomeye barashobora gutonda urugamba mugabo bakaneshwa, Mugabo ishengero rirazi neza yuko naho Satani umenga aratontoma. Naho Satani umenga aragerageza uburyo bwose kugira ngo agwanye uwo mugambi w'Imana. Yaramaze kuneshwa muri Yakobo igice cya kane ku murongo w'indi havuga ngo nimushire ko mugwane mutonde mu mugwanye muzomunesha. None biriya ko yavuze ko tuzomunesha nimba twidara ku ijambo ry'Imana rukuri nuko ishengero rizonesha Satani. Apana kubera twe dufise inkomezi mba kubera Imana ifise bwa bushobozi bwarema bya bindi byose dutahura n'ibyo tudatahura. Ubwo bushobozi nibwo yazurishije Yesu mu bapfuye kandi nibwiriki irakoresha mubera kugira ngo baneshe Satani. Bari dufise ubwoba bw'iki ko Yesu yanesheje kandi azonesha kugira ngo abizera uyu mugwaneza umenga afise inguvu nyinshi atona mu menga aracakomeye ngo azomuzingazinga kure kure cyane abera babane n'Imana ibihe byose. Ishengero rero rirazi yuko Yesu yanesheje nico gituma rihaguruka rikagwana. Ntitwatara dufise ubwoba. Uramaze kubona iyo umuntu atewe afise ubwoba hari igihe aca yivyukiranya kugira agwane. Ubwoba si bwo budusunikira kugwana mugabo kubera tuzi neza ko tuzonesha. Yesu akaba yaranesheje umwasi wacu nico gituma tugwana. Nibyo umwasi agaragara nk'aho umenga arakomeye ariko ngo turemesherezwa ijambo ni mukomerezwe mu mwami wacu n'ubushobozi bwiwe bwinshi. Mbega iyo bibiliya ivuze ubushobozi bwinshi bw'Imana mwibaza ko bungana gute? Muremesherezwe mu mwami no mu bushobozi bwiwe bwinshi uwo mwasi nakomeye muzomunesha. Uyu mwasi nahagaragara umenga afise amayeri menshi. Twarabonye yuko ijambo rivuga ngo mwambare ibigwanishwa byose by'Imana kugira ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe. Iri jambo ni tenir ferme, muhagarare mudatsinzwe mwambare ibigwanishwa byose naho yoda mu mayeri angana gute muzomunesha. Mbega ibyo bigwanishwa twambara kugira ngo tuneshe uyu mwasi n'ibihe bikora gute? Mwumvise ikibazo cy'uno munsi? Imana ishimwe. Umuntu ashobora kuba afise inkoho ngaho tuzanira inkoho mugabo utazi kurasa ntaciza kugufasha mugabo ico kigwanishwa umaze kukimenya mbega gikora gute? Nari numva mbere yuko mvuga ibi bigwanishwa hariho ibintu ngomba kuvuga byo kwibarako. Ibi bisomwa twaravuze ko Satani ari umunyamayeri ni bimwe mu bisomwa bigoye. Satani yama akoresha amayeri menshi kugira ngo akatisha abera babisome nabi. Narababwiye amayeri ya Satani ntadukura muri Bibiliya atwinjidayo rwose kugira ngo tuyisome nabi ntidushikire icyo Imana yifuza. Imvugo Pawulo ngaho ariko arakoresha ni imvugo y'ikigereranyo. Ni imvugo n'icyiyumvira ashaka guhereza Abanyefeso mugabo agakoresha ikigereranyo basanzwe bazi mu buzima busanzwe. Abanyefeso bari bazi umusoda umuroma. Simvuga idudurira ko avuga iciyumvira ashaka mugabo akoresha akarorero gasanzwe basanzwe bazi kugira ngo bashobore gutahura ca ciyumviro ciwo. Intumbero ya Pawulo si ukubwira diagnostike y'umusoda, si ukugira ngo twimbe ingene umusoda w'umuroma yari ameze n'ingene akora. Si ibyo Pawulo atumbereye. Pawulo akoresheje ako karorero basanzwe bazi kugira batahure iciyumviro ashatse gushikiriza nk'uko mu bindi bitabo muzobona akoresheje abasiganwa bamwe twita ba atlete akavuga yuko abizera bariko barasiganwa. Ngaha ariko ashikiriza iciyumviro yuko abizera arabagwanye akoresheje abasoda. Tuzi yuko umusoda misi yose yama yiteguriye urugamba. Kubera iki ndiko ndatebera ngaha? Pawulo ariko arakoresha aka karorero k'umusoda. Murazi ko mu buzima busanzwe umusoda tumuzi ko ibintu byinshi nk'akarorero abafise nk'amateni nk'atatu. Uyu munsi umusoda arashobora kuba yambaye teni imwe ejo agahindura akambara iyindi. Ivyo n'ibintu tuzi ku basoda. Murashobora guhura n'umusoda atambaye impuzu z'igisoda akaba yambaye sivile. Murashobora guhura n'umusoda yambaye amateni mukadafise inkoho. Umusoda teni yambaye ntaziraramwo arazikura hama agasubira akambara mugitondo. Ayo nama detaye dushobora kumenya ku basoda. Mugabo ngaha ibyo ntibyinjira muri iki gisomwa. Pawulo ntashaka ko twimba cyane utudetaye twose tugize abasoda, ariko atanga akarero gasanzwe k'umusirikare, kuko twumvise umusirikare ikintu cyo twumva ni iki? Intambara. Ni bibi cyane kuhimba rwose, kuko uhinze cyane ugacubizana mu byo twizera uza gusanga uri kurakoresha ijambo ry'Imana uko utariko. Reka ndabaha karore. Yavuze ngo mwambare ibigwanishwa byose by'Imana. Iyo umuntu mubwiye ngo ambara, bisobanura ko atambaye, siko? Ariko ibi bigwanishwa byose Pawulo ariko aratubwira ngo twambare, dusanzwe tubyambaye. Numva ko hacaba ikibazo. Mwambare ibigwanishwa byose by'Imana kugira mushobore guhagarara mudatsinze. Pawulo ariko atubwira ngo twambare ibyo dusanzwe twambara. Umuntu wese yavutse ubwa kabiri, ibi bigwanishwa bitandatu tuzorabira hamwe arabisanganywe. Habuzemo na kimwe. Ikibazo si kigwanishwa, ikibazo ni ukutizera Imana tabakurashika mu muntu. Icya kabiri avuga ngo mwambare ibigwanishwa byose. Ntibisobanura yuko hari habambaye bikeya. Murumva ikintu ndiko ndavuga. Ntibisobanura yuko mu bizera hariho abantu bafise nk'ibigwanishwa bitatu, kandi wowe ngaho ariko twereka bitandatu. Ibi bigwanishwa byose uwakigizwe yavutse ubwa kabiri tuzobirabira hamwe byose, nta na kimwe gihagije kuwizera. Mugabo murabe jambo yakoresheje. Ubwa mbere yakoresheje ijambo rivuga ngo mwambare ibigwanishwa byose by'Imana kugira ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe. Mu zindi ndimi ni tenir ferme. Nica soba asigura no muri verse 14 nica atangurira ko avuga ngo nuko rero mushikame. Iri jambo ntirisigura kwambara ibintu bishasha tudasanzwe dufise, risobanura ngo shikama muri ibyo nyene musanganywe. Imana ishimwe. Ibi si ibigwanishwa twambara mu gitondo tugaca dukura ku mugoroba, hanyuma tugaca dusubira kwambara mu ijoro. Nkuko abasoda dusanzwe tuzi ko babikora, hari n'umwe muri abo naryama na teni n'ibirato hamwe n'inko. Ibi bigwanishwa tuvyambara dukijijwe, tuzorinda dupfa tubivyambaye. Ntukura. Mugabo ngaho ico Pawulo ariko aravuga ni shikama cane muri ivyo nyene mwambaye, kuko uko mushikama muri ivyo niko mushobora kugwanya Satani n'abadayimoni. Imana ishimwe. Gukore iyi mvugo rero y'akarorero, iyo dutebeye ku karorero tukaraba amadetaye atandukanye agize akarorero, hari igihe bituma tugira amakonkrizio atariyo, kubera ko twasebeye ku karorero gusumba gukurikira iciyumviro umwanditsi yariko arashaka ko tubona. Ikigwanishwa ca mbere avuga ngo nuko rero mushikame. Kwavuze ibigwanishwa turavyambaye, mugabo dushikama mu byo twambaye. Mushikame mukenyeje umukanda w'ukuri, canke mukenyeje umusipi w'ukuri. Ndiko nkoresha amajambo twese dusanzwe tumenyereye. Sentire nk'ikintu tuzi. Umusoda w'umuroma yari yambaye umukanda canke umusipi ukoze muri kwiri. Uwo musipi hore yawo kwari kugira ngo uhuze, nk'uko nyene twambaye na twebwe, impuzu zifatwa n'umusipi. Ikindi kintu niwo yabohera ku inkota, nta nkota ari bwaze. Inkota yiwe yabiremereye cyane, mugabo yafatwa n'uwo musipi kugira ngo agiye ku rugamba agende yumva ko ari yareze bishoboke ko atambuka. Imana ishimwe. Ashobore gukora igikorwa ciwe neza. Nimba hari ikintu mu buzima busanzwe dukengera n'umusipi. Muga nimba hari ikintu gikomeye mu bijanye n'ingene twambara hamwe umuntu akagira umwidegembyo n'umusipi. Kuko iyo impuzu yawe uzi neza yuko ifashwe neza n'umusipi, urakora ibikorwa byawe neza nta kibazo ufise. Muga muze mura sinzi ko hari umuntu umusensire ngaho uracikana ari mu bahasi. Gumunigana n'uko impuzu zikoroka. Nibaze rero gumunigana n'impuzu zikoroka ufise umwasi imbere yawe adasanzwe. Umusoda w'umuroma inkota yabiri azi neza yuko iri bien positionne. uyu musentiri kaba ufashe neza ariko kandi n'impuzu ziwe zikaba zimeze neza agaca atondera ugamba adafise ubwoba yuko yafronta umwasi kandi akamunesha mu yandi majambo sentire canke umusipi ni nk'ihuriro canke ni denominateur kome y'ivy'umuntu aba yambaye kuko nivyo byose bifatiwe mu musipi siko none Pawulo agereranya umusipi n'ukuri avuga yuko uyu musipi canke uyu musentire mu buryo bw'ukwizera agereranywa n'ukuri ukuri ni iki natangiye mvuga nti ibi bigwanishwa turiko turarimbura ko si bigwanishwa twambara nk'abatabisanganywa mugabo n'ibigwanishwa dushikanwa muri byo ariko twambitswe ukuri Pawulo mu gice ca kane yavuze yuko ariko kwatuvyaye ubwa kabiri mu yandi majambo nta wizera n'umwe adafise iki kigwanisho manishin avuze ngo mwambare ibigwanishwa agaca avuga ko ikigwanishwa ca mbere ari ukuri mucambara nk'utaragifise kuko mushobora kuba waravutse ubwa kabiri utavya ubwa kabiri n'ukuri dusome mu gice ca kane dusubire tuhasome igice ca kane ku murongo wa 20 havuga ngo ariko mweho ntimwize Kristo mucyo avuze ngo ariko mweho abahejeje kuvuga abandi bari mu mwiza w'umuzitanya bakiboshwa na Satani aca avuga ati ariko mweho shengero ntimwize Kristo gutyo mwamwize gute namba mwaramwumvise mukigishirizwa muri we nk'uko ukuri ko muri Yesu kuri twakijijwe gute gashengero twari mu kinyoma cya Satani yari yatugize abaca kuko yaduhenze nk'uko yahenze ababyeyi bacu ba mbere Adamu na Yesu abamukomoka ko bose bari mu kinyoma buzuye ibinyoma bakurikira ikinyoma kandi n'abaja b'icyo kinyoma mugabo kugira Imana iturokora aho hantu idukuza yiki itukuza y'ukuri iyo umuntu ari mu kinyoma nta kindi Imana ikoresha kugira ngo imubyare ni uko ukuri twigishijwe hama turakwizera Imana ishimwe umuntu kubera aba yaraboshwe aca agirwa uwidegembya mwibaze umuntu yari amaze imyaka y'ubuzima bwiwe bwose kuko tuvuka turi muri icyo kinyoma nyine ari mu kinyoma umunsi umwe akumva ijambo ry'Imana ry'ukuri kwa Yesu Kristo agaca yizera uwo muntu aca aba uwidegembya kanatsinze ubutumwa bwiza ni Kristo Kristo nawe yavuze ko ari we nzira n'ukuri w'ubugingo nihandi majambo abizera bose barafise ukuri mugabo Pawulo ariko avuga ngo naho mwabiyonse igihe mwavuka ubwa kabiri nimushikane muri uko kuri kuko gushikama muri uko kuri bituma mugwanya Satani kandi mukamunesha Imana ishimwe iri jambo rero ritwereka yuko abizera bambaye iki kigwanishwa mugabo basabwa kuguma bacambara canke gushikama muri ico kugira ngo baneshe Satani bagitswa bidegembya bari mu buja hanyuma kukuri kubashikana mu mwidegembya nashaka dusome Yohana ibice 18 Yesu yerekana yuko ukuri kutugira bidegembya abari kubwira abafarisayo ko ari abaja b'icaha uko banse kwizera ukuri Yohana igice 18 kuva ku murongo wa 31 gushitsa ku murongo wa 36 avuga ngo nuko Yesu abwira abayuda bari bamwemeye ati nimwaguma mu ijambo ryanje murabyigishwa by'ukuri kandi muzomenya ukuri kandi ukuri kuzobaha kwidegembya baramwishura bati turi urubyaro rwa Aburahamu ntawe twigeze tujakarira umuntu n'umwe none uvuga ngo tuzohabwa kwidegembya ayandi majambo ushatse uvuga ko tutidegembya Yesu arabishura ati n'ukuri n'ukuri ndababwire ukora icaha wese n'umuja w'icaha umuja ntiyama atsindaje mu nzu ariko umwana we yama atsindaje umwana niyabaha kwidegembya muzoba bidegembya nyakuri mumanuke munsi ku murongo wa 43 gushika ku murongo wa 45 Yesu arabandanya akavuga ngo Niki gituma mutamenye imvugo yanje? Nuko mudashobora kumva ijambo ryanje. Mwebwe muri abaso wa mugwanizi, kandi byose yipfuza ibyo mushaka gukora, uwo yahereye ubwa mbere na mbere ari umwicanyi, kandi ntiyahagaze mu kuri kuko atakuri kuri muri we. Ibyo avuga n'ibinyoma, ko avuga ibyiwe, ari umunyabinyoma, kandi ari we se wacu. Mamshimwe. Iri jambo riko ritwereka yuko kuri urabohora. Yesu icyo yakoze mu kutubyara ubwa kabiri yadukuye mu kuganzwa n'iki kinyoma no kuja munsi y'ubuja bwacu adushikana mu mwidegenzo. Bisobanura ko Yesu niwe kuri uko twumva ubutumwa bwiza tukizera nk'uko twizeye ubwa mbere. Dushikamishwa muri uko kuri kandi tugakomerezwa muri ko tukanesha umugwanizi. Manshin. Hari ukuri kubera ko tugwana n'umunyabinyoma. Nibyo duhejeje gusoma muri Yohani igice cy'umunani. Icyaha cya mbere yagereragesheje ababyeyi bacu ba mbere mu kubabesha. Umugwanizi nimba hari kigwanishwa akoresha kurusha ibindi byose kugira ngo atere abera mu kubabesha. Ababesha iki? Ababesha ku Mana. Nagomba mbwira ibintu bitatu nyamukuru Satani akoresha mu kubesha ishengero, ari nacyo gituma Pawulo imbere y'uko avuga ibindi bigwanishwa byose ahera ku kuri. Kuko icyo Satani yama akoresha ukugaragaza kuba kose n'amayeri yiwe yose byugaraniwe ko ari se w'ibinyoma, kandi ibigeragezo ziwe byose zuzuye n'ikinyoma. Icya mbere atubesha ku Mana ni uko Imana itadukunda. Nibuke Yesu ari mu bugaragwa amaze iminsi 40 n'amajoro 40. Imana ibihejeje kuvuga ngo nguyu umwana wanjye nkunda akagira iki? Akampimbara. Satani acada aba yabyumvise kuko iryo jwi ryaserutse abantu bose bakoranye bumwe, bose bararyumvise. Uyu ni umwana wanjye nkunda akagira iki? Akampimbara. Satani acada ati aho ibyo bintu byavuzwe wabyemeye. Wobura umwana wiwe akunda ukamuhimbara agaca gusonzesha iminsi 40 n'amajoro 40. Gerageza wibe ko kuko iyo Mana ntigukunda ahubwo yifuza kwinda rikwica. Ngaya mabuye uwo mwana w'Imana urafise ubushobozi, urashobora kuyahindura umutsima ukajya inzara ntikwice. Ikintu ca mbere Satani akoresha mu gutera abera no kubakekeranisha urukundo rw'Imana. Ibyo yakoze kuri Yesu nibyo akora nono munsi kubera. Arakubwira ati ibyo bintu by'Imana wobyirebera ukamara umwanya munini iyo mu ijambo ry'Imana ushonje bingana gutyo iruka ku buzima hama uzosenga ntiwaronka akanya. Ehe raba ngene ubwira wice ko raba ngene ata mwanya umwanya wose uwuhereza ijambo no gusenga no kubana n'abera n'ibindi bitandukanye niwiruke kuri ubwo buzima. Umuntu agacahera ngaho yiruka kuko yibaza yuko aza kwimara ubukene. Ariko turazi neza kuco ubwo bubeshi bugamije kwerekana ko Imana itatwitayeho twokwimenya kugira ngo gusenga ntitubiheba mugabo nitwaronka akanya. Ivyo nivyo vyo guheretsako. Ikiba cabaye n'igiki? Nitwizere urukundo rw'Imana. Ica kabiri Satani arakoresha kutubwira yuko Imana itifuza ko tubaho ubuzima bw'umunezero, kugubwa neza. Iyo Mana ibugaranira mu ijambo, iyo Mana ibugaranira mu kintu citwa obeisance. Ibyo bintu birarambira kandi n'umutwaro muremure. Hariho ibindi bintu biryoshe birimo umunezero yabahishije. Ibyo igategerageza kubitwereka kugira ngo dushobore kuronka umunezero wacu wuzuye. Murabizi ko tutigera tuwushikiye. Satani agamije iki? Agamije nk'uko yabwiye Eva ati yaraguhenze. Yakubwiye ngo ntujye kuri iki giti kuko hari ahantu yifuza kudashika, ashaka kuguma hejuru yawe. Wojya kuri iki giti wocumera nk'uko imeze ntugerageze urare. Bigera kubwiye ko uzopfa si ibyo, gerageza ujye kuri iki giti urare ucubire ubwenge nk'ubwifise ucumera nk'Imana. Mu yandi magambo, ucushikira lobone n'umunezero wa mbere shoboka. ntatubesha gusa ko Imana itadukunda, atubesha ko Imana yaduhishije ahari umunezero dushobora kugubwa neza. Icya gatatu atubwira ati gukurikira Yesu birimwo guhamwa cyane kandi bizobica. Murabona iyo umuntu atanguye gukurikira Yesu asha n'ibintu byose mbona n'ubwo ibyo bintu abitera babivuga n'ibintu byose byari byarakuretse bica biza ugacumeregwa nabi ugacuwama mu bya Satani azatwongorera ati nimba hari inzira ya mbere igoye kandi mbi wo kwirinda mukungene ugikurikira ukavyishiramwo bwose ukabijamwo bwose witegeye yuko umubabaro urimwo uzokumara. Akatunyegeza yuko Yesu ariwe yageragejwe ngo mu buryo bwose kandi ababarana n'abagiriki n'abageragezwa. Ibi ni bya bindi Satani akwereka ati none ko abadasenga baguwe neza ko ataco babuze mugabo uje gukurikira Imana umenga n'amagogwa persecution n'ibindi bitandukanye. Nibuka Abisirayeli bari mu rugendo bashitse mu rugaragwa bagoma bavuga bati iyo dufuma twigumira muri Egiputa kuko bakarageze ngo bipfuze imva zo muri Egiputa kuko inzira yo mu rugaragwa igoye. Murabona ngene amayeri y'umugwanizi arimwo ibintu byinshi ubu n'uburorero butatu mwerageje gutanga. Nico gituma wizera ategerezwa ko afise ukuri kandi uko kuri asanzwe gufise ko yarakijijwe agashimangira canke agashikama gose muri ko kugira ngo ashobore kunesha amayeri y'umugwanizi. Yesu niwe kuri uko twumva ubutumwa bwiza tukizera nk'uko twizeye ubwa mbere dushikama muri uko kuri tugakomezwa muri ko tukanesha mugwanizi. Imana ishimwe. Uko kuri kwatuvyaye bwa kabiri kukadushira mu mwidegembyo bantu bima uragaragara no mu buzima busanzwe. Pawulo ntageza ku kuvuka ubwa kabiri hamwe no kuba bidegembya. Uyu mwidegembyo y'umuntu yabaye libre aca avuga ngene uko kuri kugaragara mu buzima bwa misi yose. Dusoma hanyene mu Banyefeso igice cya kane, Abanyefeso igice cya kane ku murongo wa 15 murabe ngene Pawulo yabidutse avuga ngo tubiki imvuga kuri iri jambo mbwa si tuba imvuga kuri iri jambo ni tuba abanyakuri barabibonye ngire twayiga. Iri jambo si kuvugisha ukuri iri jambo ni tube abanyakuri turi mu rukundo dukurire muri we muri byose ari we mutwe nguwe Kristo. Musome munsi gatoya kuri 25 maze mwiyambura ibinyoma umuntu wese avuga n'iby'ukuri na mugenzi we uko turi ngingo za bagenzi bacu. Iki kigwanishwa uko dushikama cyane muri uku kuri twakiriye kuva twizera Imana iradukomeza tugacika abanyakuri. Kuba abanyakuri bisobanura iki? Bisobanura yuko tutabaho ubuzima bubiri, ubuzima nereka abantu n'ubundi buzima negeje mu kabati. Bisobanura yuko tutabaho ubuzima bwo gutegana imitego, tutabaho ubuzima bw'amayeri, tutabaho ubuzima bwo kwinyegezana, ubuzima bwa hypocrisy. Sinzi ngene nogerageza kubivuga. Uyu muntu ari libre muze muraho umuntu w'umwitegembyo ntafise ibintu kanakabitse mu kabati binyegeje n'umunyakuri. Nari gukoresha ijambo rya transparence mugabo riragoye kuko n'abitsi bararikoresha cyane. N'umuntu yaginzwe uwidegembya na Kristo ukuri kuri muri we niko kwamubyaye bwa kabiri kandi ashishikara kuba umunyakuri. Kuvugisha ukuri birimwo muga nkaha Pawulo ashaka kwerekana ko nta ufise ubuzima butatu bune, ufise ubuzima bumwe kuko uwagucunguye n'umwe kandi yakubyaje kukuvi. Umuntu ameze gutya imyanzu ya Satani binakunda ko itamufata. Iyo ariko tugerageza kuguma dukina ubuzima tugatuye ndi muri iki kibanza ndi kumwe n'abande nifate gute, n'ikigereranyo cy'uko ukuri kutarashinga imizi muri twebwe. Nibyo ko arashinga imizi kuko twavutse ubwa kabiri. Mugabo abizera bahamagarirwa kuguma bashimangizwa muri uko kuri kugira ngo bacike abanyakuri. Imana ishimwe. Abizera ntibabayeho bateganwa umutego cyangwa n'ibindi bitandukanye, babayeho bajya ubwa kabiri n'ukuri kuko bari munsi y'ikinyoma, ariko kandi bashishikara kuba abanyakuri mu buzima bwabo bakingaha mu isi. Imana ishimwe. Iki nico kigwanishwa cya mbere kuko gikontrariya inyama ikomeye y'ububeshi. Satani niyo yamakoresha, niyo yakoresheje mu itongo rya Edeni, kandi niyo akoresha kenshi mu kutugaragaza. Pawulo acatubwira ikigwanishwa ca kabiri muri uyu murongo wa 14 nyene, avuga ngo: nuko rero mushikame mukenyeje ukuri, mwambaye ukugororoka nk'icuma gikingira gikiriza. Muri kino gihe kera intambara twazumvira kure, muga muri iki gihe murazi ko isi iri mu ntambara mu bihugu byinshi. Muramubona iyo abantu bagiye kuri shando bataye ahantu bariko baragwanira naho boba bategetse, barabambika vya bindi bibakingira ngaha, bibakingira mu gikiriza kugira ngo aho hantu ntihategwe ibombe canke ntihategwe ikindi kintu, ntibafatwe. Muga ntibafatwe gute? Kubera ko avuze ngo kingira igikiriza, ngaha hari iki? Hari umutima. Rero iyo umuntu ashaka kukurasa vya vre, ntatumbereza ngaha, ntatumbereza ahandi hose, atumbereza mu mutima, kuko arazi yuko atumbereje mu mutima ntusamba. Pawulo avuga ati mwambare kugororoka nk'icuma gikingira igikiriza. Umusoda w'umuroma rero yaba yambaye iki cuma agatonda urugamba, azi neza yuko umutima wiwe utaza gushikirwa ko naho urasa inkambi yamaze kwikingira. Pawulo avuga ati mwambare icuma gikingira igikiriza kugira ngo umutima wanyu ntushikirwe uko mwoba pfuye. Iyi mvugo ya Pawulo yarateje ibibazo kubera avuga ko twambara icuma gikingira igikiriza, mugabo mu mugongo ntahishiramo. Ariko umwasi arashobora guturuka inyuma, kandi aturutse inyuma y'amaparti vito ngaha yose arayashikira. Ikibazo none twikingiye imbere, hanyuma inyuma hakaba hagaragara, bizoca bigenda gose. Hari igitabo casohotse kera cane, ndazi yuko abaporoti benshi ico gitabo nibaza ko bagisomye ko ni ca kera cane kandi caragize sitse gose. Igitabo citwa igitabo c'ingenzi Le Voyage du Canada, nibaza ko benshi ngaha tumaze kugisoma. Umwanditsi wacu John Bunyan avuga ingene umuntu yitwa mu Kristo yari mu nzira, ndabigarukanye gose kubera bihuye n'ibyo turiko turaganira uyu munsi, ari mu nzira iteye ubwoba ahura mu buryo giturumbuka n'ikigatanya. Ico gigatanya citwa Apollyon. Hanyuma umukristo aragira ubwoba bwinshi cane kuko yari yambaye icuma gikingira igikiriza, muga mu mugongo wiwe hari hagaragara. Aca avuga ntegera iki kigatanya kiranyije, ngasubira inyuma aho zoba ndamuhaye akaryo agakunkobekeranya imyambi yose kandi campa ubwo nyene. Aragira ubwoba bwinshi cane, acavuga ati sinavansa kandi sisubira inyuma, ngoma mpagarare ndakiringire. Tenir ferme, bakiringire hama tonegane. Ico gitabo ndagikunda mugabo nimba twofak nimba John Bunyan ico yashatse kuvuga, yashatse kuvuga kuwizera ari proteje imbere, mugabo inyuma ashobora kuba atari proteje. Umuntu ashobora gukuramo amakonkrizio teologike atari meza. Nico gituma nibaza yuko Pawulo ariko aravuga ngo mwambare icuma gikingira igikiriza. Abasoda abazi ifoto y'umusoda kumbure twari kuyizana tukayerekana, umusoda w'umuroma iki cuma gikingira igikiriza caba gipfutse no mu mugongo. Sinzi ko kumbure hari habamaze kubona iyo foto. Pawulo ntarinda gusigura ivyo bintu byose kuko ariko abwira abanyefeso bamaze kubona abasoda b'abaroma. Iki kintu yavuze cateye konfizio, nticari gutera konfizio, ni kubera twebwe kumbure tutabaye muri iki gihe c'abasoda b'abaroma. Umusoda w'umuroma yaba yikingiye imbere ariko kandi no mu mugongo yabapfutse hose ku buryo yagenda adafise ubwoba bw'uko ibi bintu yambaye biza kumutuma rugamba aruja ko kandi aruneshe. Iki kintu yise icuma gikingira igikiriza, Pawulo yacise ukugororoka. N'ahantu hari sensible cane, we umutima iyo bavuze ngo umutima w'umuntu wahagaze bisobanura ko umuntu yapfuye. Nimba hari ikintu Satani akoresha kugira ngo yagirize abizera, ni ikigwanishwa co kurega abizera imbere y'Imana yuko adafise ukugororoka gukwiye. Turazi ko twese tugikora ivyaha ingaha mw'isi. Yamaze imbere y'Imana avuga ati abantu ntibasa nk'uko usa. Turazi ko Imana yera itagira agasembwa kandi na Satani arabizi. Arazi yuko ata kintu na kimwe gishobora kuyegera kidafise ukwera nk'uko ifise ngo gishobore kumara n'umunota. Kirayongoberana imbere yayo kuko ukwera kwayo ntigusiporta na gatoya kwandura na gutoya. Satani rero abikorerako akavuga ati aba ni bo wita ishengero ryawe, aba ni uvuga yuko ari bwo bwiza bwawe mu isi. Eheraba ngene ari abanyabyaha, eheraba ngene bakora ibi na biriya. Akabagiriza imbere y'Imana nivyo akora, ariko aratwagiriza mu mitima yacu akatubwira ati mbega Imana yo kwakira nico caha wakoze. Imana yo kwakira n'ubwo bubi ufise, worenguka imbere y'Imana, hunga. Ico no gukonseya, hunga ubwiza bw'Imana butaraturandura. Akatwibariza ya verse ivuga ngo negera intebe yiki y'ubuntu, kuko atubwira afatira ku cizegwa c'ukuri c'uko Imana yera kandi itabonana n'agasembwa na kamwe, agaca ashiramwo ico kinyoma ca urayongoberana imbere yayo niwarenguka n'ico caha. Aratwongorera ati uravye ivyo wakoze, aurizera yuko ico kintu citwa amaraso ya Yesu gikwiye kugira ngo wozwe ivyaha vyawe zikose. Gerageza basi ego nivyo uvuge yuko woze mu maraso ya Yesu mbwo unyarutse guhindura ingendo uyereke ati raba nagerageje kuvavanura na vya bintu vyose nari nakoze kugira ngo igire imaje nziza kuri wewe, niho Imana ishobora kwemeza. Ariko babigerageje bose ntibigera bashikiriza ukugororoka Imana ishaka. Iratubwira iti raba kahise kawe, ivyo rimwo ni konsekansi ya kahise kawe. Vyaba ni vy'akaranda bidukurikirana bakunze kuvuga n'ibindi bitandukanye bivuga ati narababaje Imana ku rugezo rwa nyuma rushoboka, kumva yuko Imana yampariye ibyaha byose byakahise nakubu na kazoza. Ico kintu nicinjira mu muswe wanje bantu b'Imana, Satani yamakoresha ukuri kwa Bibiliya mugabo akakurongorera mu buryo bw'amayeri kugira ngo arase inyama abizera bave kukusa. Imana irera kandi ntibonana n'icaha na gato. Ikintu cose kidasa nk'umfisa kirayongoberana imbere y'inyonga zayo. Ariko yakoze iki? Kubera yuko ariyo yonyene yera, no mu bamarayika nshobora kuronka ukwera nk'uko ifise mu bantu hoho ngo bose baracumuye ntibashikira iki ubwiza bw'Imana. Nta n'umwe yera nk'Imana mu buntu bwayo bwinshi budashobora gutora iyo bwavuye mu migabo y'Imana gusa. Yakeze yuko ikunda bari abasi baryo. Bigenda gute Imana yera itabona icaha ishobore gukunda abanyabyaha nka twebwe? Yageze yuko yambara umubiri hanyuma ibyo bigabitanye byacu ikaja kuri yo ikaduha kugororoka kwayo kugira ngo ntihagire n'umwe ashobora kuturega, kuko niyo yonyine yashobora kuturega kandi niyo yonyine yashobora kutuyongomiza. Mugabo n'itsinda nishitse ikavuga ko atacaha kiri kuri twese. Imana ishimwe. Saka dusoma Abaroma igice cy'umunani umurongo wa mbere. Imana niwe murezi wacu, mugabo niwe yahisemo kudutsinda nishiritse. Umurongo tuzi mbwa turashobora gusubira kurimbura ko ivuga ngo nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzobatsinda. Umurongo wa 33 n'umurongo wa 34 havuga ngo ninde azorega b'Imana yatoranije? Mbega n'Imana kandi ariyibatsindanishirize niyo yonyine yari ikwiye kuturega? Mbega yoba ariyo kandi ariyizobatsindanishirize ninde azobatsindisha? Mbega ni Kristo Yesu kandi ariwe yapfuye? Ibi biruta yarazutse ari buryo bw'Imana bitaye ko aradusengera. Imana ishimwe. Ikigwanishwa Satani akoresha mu kudukekeranisha yuko ukugororoka kutuzuma. Nari nababwiye ka karorero ka mu Kristo na polemike vyateje yuko turi proteje imbere mugabo inyama dushobora kuba tutari proteje. Ama confusion menshi yavuye kuko naho dufise kugororoka ntikuzuye burundu. Imana yaduhaye kugororoka kwayo hose irakutwambika ku buryo naho Satani yotwagiriza gute adashobora kuronka igituma dutsindwa n'urubanza rw'Imana kuko twambaye kugororoka kwa Kristo. Ivyo turavyizera gashengero. Pawulo ariko atubwira ngo mwakijijwe mu kwizera ivyo, nta n'umwe yakijijwe atizeye yuko yatsindanishirijwe no kugororoka kwa Kristo. Mugari ariko atubwira uno munsi ngo subira mutsimbatare muri ico, kuko utsimbatara muri ico nico gituma munesha amayeri n'ivyo Satani akoresha kugira ngo abatsindishe. Nimushobora kubaza mu ishengero ngene Satani yama yadutsindishije ivyo hatubamo vya misi yose. Abantu bagahunga Imana, abantu bakigirwa kure, hagusubira ku musaraba ngo barare ingene bari kure. We ko wari kure wari upfuye, Imana n'igiki yari kukuraba akakubwira ngo twiyegereze. Icyo yafatiye ko conyene n'imbabazi zayo n'ubuntu bwayo. Imana ishimwe. Iki kigwanishwa citwa kugororoka tucambara kugira ngo ayo mayeri ya Satani tuyatsindishe kugororoka atari ukwacu ariko ari kugororoka kw'Imana. Imana ishimwe. Ntibiherera muri justification gusa cyangwa gutsindanishirizwa. Satani abonye ko mu gutsindanishirizwa byase aca avuga ati ndaza aho nza kubafatira. Ukwezwa ntimurashika neza, hari ivya kamere bigisigaye kandi ndabibona kenshi. Ego nivyo mwambaye kugororoka kwa Kristo mugabo ko ntabibona bishika neza mu buzima bwanyu bwa misi yose. Agasha ashaka kuturega kugira umva agiye muri sanctification, kuko muri justification byase. Musome ingene Pawulo ashayishura kuri ico kibazo. Abikorinto ba kabiri niho tuca turangiriza. Abikorinto ba kabiri igice ca gatandatu umurongo wa kabiri turashikana ku murongo w'inzwe. Ehe none n'igihe co kwemeregwamo, ehe none n'umunsi wo gukiritswako, kandi ntitugira ico tuzana gitsitaza mu kintu na kimwe kugira ngo kugabura iby'Imana kwacu ntikugabo. Ariko twishimagiza muri byose nk'abakozi b'Imana, twihangana cyane mu marushwa, mu mibabaro, mu byago, mu bimoko, mu mabohero, mu migumuko, mu butame, mu kurara amaso, mu kwirirwa ubusa, mu kugira umutima utanduye, mu kugira ubwenge, mu kutarambirwa, mu kuba inda nziza muri nkemu yera, mu rukundo rutari uruheyiheyi. Muraho umurongo w'inzwe. Mu ijambo ry'ukuri, mu bushobozi bw'Imana, dufise ibigwanishwa byo kugororoka byo mu kuryo n'ibyo mu kubanza. Subire mu murongo w'inzwe. Mu ijambo ry'ukuri, mu bushobozi bw'Imana, dufise ibigwanishwa byo kugororoka byo mu kuryo n'ibyo mu kubanza. Iyo traditse bagize ibigwanishwa byo mu kuryo n'ibyo mu kubanza. Abafise bibiliya z'igifaransa handitse les armes offensives et les armes défensives. Ngira barabuda nyine babishyira mu kirundi. Mugabo nimba hari abantu bakurikira ibijanye n'intambara ziriko ziraba ku isi, abasoda bamba bakeneye ibigwanishwa biri muri ubu bwoko bubiri. Afise ibigwanishwa offensive, adafise ibigwanishwa defensive. Hari ikibazo gikomeye ishobora kuba kuri ico gihugu. Nico gituma mwama mwumva ngo igihugu kanaka casavye ibihugu kanaka ibigwanishwa defensive. Pawulo ngaha nivyo ariko niyo mvugo nyene ariko arakoresha kugira yerekane ubwo buryo bubiri. Mu yandi majambo, abizera ntibatsindisha Satani gusa ko batsindanishirijwe, muga baranamutsindisha kurondera kugororoka kuko Imana ibitsitse igatsindanishiriza ari yera. Ngaha nakoresha igicapo c'icuma gikingira igikiriza. Mugabo akoresha igicapo cy'umuntu afise mu maboko abiri, ikigwanishwa kimwe mu kuryo n'ikigwanishwa kimwe mu kubava. Nta na kimwe gitakara hasi. Satani adukekeranishije yuko tutakijijwe dufise ibyaha byinshi. Pawulo avuga ngo sokorora ibyafi bya les armes defensives. Mubwire muti ntidufise kugororoka kwacu, ariko bifise kugororoka kw'Imana. Ariko niyaza agomba kubataka akoresheje yuko mutarezwa, gerageza kumwofasa mu gukurikira ukwera kuko yabahamagaye nayo ari yera shengero ry'Imana. Ntitugwanisha gusa ko twavutse ubwa kabiri canke twatsindanishe kurya n'ukuri twakiriwe twakwakiriye mu kuvuka ubwa kabiri no kumukuba bidegenze mugabo kudushikana ku kubabanya kuri mu buzima bwa misi yose niko no mu bijanye na justification canke ku kugororoka nivyo twaratsindanishirijwe mugabo ku munsi duhora twofasa satani turamutovoka mu gukora iki mu gushishikara mu nzira y'ukwera no kugororoka Imana ishimwe ngaha Pawulo ariko atubwira ati hamwe mwobandanga gutyo niyo satani yaza akavuga ati muri justification vyase reka ndabageragereshe persecution muhamwe ngo nimwihangane mwabonye ivyanditswe ngaha mu Bikorinto ba kabiri ngo tuzokwihangana mu bimoko mu biki n'ibitandukanye nimukoreshe patience murindire nk'uko Kristo nawe yarindiriye nimwemere kubabazwa kuko iyi nzira irimo kubabazanywa na Kristo mugabo irimo ibyizigiro bidasanzwe byo kuzobwira amahoro muri uwo mubabaro nimukurikire ukugororoka naho byoba bitoroshe satani ntibizokunda ko abatubwira muri ko mu guhana muri ubwo buryo iyo umuntu rero aguma aririmba yuko yatsindanishirijwe ariyo mpamvu akora ibyaha bisobanura yuko satani yamaze kumwegema iyo umuntu arondera kugororoka kutari mu gutekana ko ukugororoka siwe kutamushikana ukwemerwa n'imana ariko twambaye kugororoka kwa kristo satani yamaze kumwegema ibi sina ekilibre ningene dushishikara gushikama muri ibyo byose imana ishimwe ibi bigwandishwa bibiri duhejeje kurimbura ko zerekana yuko umwasahati afise amayeri menshi mugabo nitwaba twambaye ukuri twambaye mu kugoromoka tuzomwumubisha